intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Nisango y'ikiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo kaze mwese. Uno munsi dushimikira ku ngingo yafashwe kuri uyu wa kabiri n'ubumwe bwa Burayi yo gukura ibihano kuri batatu muri bamwe bwari bwabifatiye kuva mu gitugutu mu 2015. Abo nabo barabagirizwa mu mabi akomeye yagizwe mu gihe cy'imyiyerekano yo mu 2015 yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Ikiganiro muri ko mugishikirizwa na jewe Alexandre Niyungeko.
Dafise ijambo.
Abari bafatiwe ivyo bihano bari bane: umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, Godefroid Bizimana yari cegera c'umukuru w'igipolisi ubu akora mu biro vy'umukuru w'igihugu, Leonard Ngendakumana ari mu barwanije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, hamwe na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu yakora mu iperereza. Abo batatu ba mbere nibo baraye babikuweko. Ibihano bari bafatiwe byari ivyo kubabuza kuja mu bihugu bigize ubumwe bwa Burayi hamwe no gufata ubutunzi bwabo buri muri ivyo bihugu. Joseph Mathias yagirizwa ubwicanyi bwagizwe n'imbonerakure mu myiyerekano yo mu 2015 yagumijwe ko ibihano. Uvugizi mu bijanye n'imigenderanire mu bumwe bwa Burayi arasigura icyatumye ivyo bihano bivaho. Nabila Maslawi ijwi ryiwe turikesha radio y'Abafaransa RFI.
Kuva haba amatora yo mu mwaka w'2020 harabaye akarusho nko mu kurekura abanyororo barenga 5,000, gukura ibihano byari byafatiwe amaradiyo n'ibimenyeshamakuru hamwe n'itahukanwa ry'abarundi barenga 60,000 bari bahunze. Ariko rero turazi ko hari byinshi bigisigaye gukogwa. Turarindiriye ko abategetsi b'u Burundi bashyira mu ngiro n'ingoga ibyo biyemeje byo guteza imbere iyubahirizwa ry'agateka ka muntu.
Urwaruka rwiyumvira iki kuri iyo ngingo y'ubumwe bwa Burayi? Mu kanya barabitubwira n'inyuma y'aka karirimbo. Ari muri Kenya ati ni hari bwagire ko ubumwe bwa Burayi bukura ibihano kuri abo bategetsi uhereye ku mushikiranganje wa mbere.
Nta muntu umwe atazi mabi yakoze n'uwitwa ko uno munsi ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika. Ako kazi nakubuhizi yagahawe kubera ubwicanyi yakoze kuva ari mu ishyamba gushika ku butegetsi, yatumye arangwa n'ingeso mbi yo kwica, kunyuruza Abarundi, abahohotera, bica rubozo. Uno munsi rero ndatangara kumva umwe bwa Burayi ngo bwakuye ko ibihano Gervais Ndirakobuca mu gihe ari wabandanya kugaragara mu ubwo bwicanyi. Nibyo uno munsi ndakugarika ntari ku rubuga, ntashobora gufata inkoho ngo agende kwica nk'uko yahora yica, ariko birazwi neza ko ari wabandanya gukomanda kariya kagwi gakora buriya bubi buriya bwicanyi. Nibaza rero ko umwe bwa Burayi bwa bwakanze nuko canke bwahenze nuko ndakugarika ari umushikiranganje wa mbere bugasha bwo n'amabanga ajejwe kubera ko atari kagaragara mu bwicanyi bwo ku rubuga, ariko bamenye neza ko ariwe ategeka. Uno munsi ndatangara cyane kumva ngo umwe bwa Burayi ngo bwashyiye gukomeza ibihano kuri Mathias Alias Kazungu. Ariko mbere tukubwanje bavuga ati Kazungu nabo bateza guca bakura ku bihano niba bashimye gukura kuri ndakugarika, kuko birazwi neza ko ndakugarika niwe ategeka Kazungu, niwe yamyarongoye kajyakaba Kazungu, none ndakugarika cyakugwa ku bihano gute mu gihe ako kagukiwe kakibandanya gukora amavi yaba kaya kagukiwe karagarise kunyuruza no kwica abarundi ico gihe twavuze ati ndakugarika nakagukiwe ni bavuge ko nyabihano canke babikuwe ko ntwotangara ariko umuntu twatangara no kubona mu gihugu cy'u Burundi abantu bacicwa abantu bakinyuruzwa ndiga kugwa na kakagwi nyene nuga komanda nyakagwi ariho acibereye batatumva ngo bagakuye ko ibihano birababaje cyane kuko byaratangaje turavye ukuntu umwe bwa buraya burafite no guserukiza mu gihugu cy'u Burundi buri ku rubuga burabona burumva abarundi birirwa banyuruzwa birazi ko abarundi bakeneye umuganga utende FDD banyuruzwa birirwa barahohoterwa bicwa rubozo birababaje rero kumva no munsi acaza ngo bakuye ko ibihano kandi aribo bakigize kakagwi kakibandanya gukora yamaze
Claudine ari mu Rwanda bati birababaje kubona ubumwe bwa Burayi bubakura ku ivyo bihano kuko abagiriwe mabi n'imiryango yabo bishobora kubatera mwiheburo ukudatunganirizwa
nimba hari ababaye victime y'ibikorwa byabo bantu bakuriye w'ibihano hari cyo bobo bigeze babona hari ubutungane bigeze baro gukuraho ibyo bihano ntibisigura ko umurundi yakorewe iryo bara umubyeyi yabuze umwana umubyeyi yakorewe amabi yose abaho cyangwa umwana yabuze mwene wabo kuri isaha kwaza kubasuraje cyangwa kwaza kumva ko hari ikintu kinini yavyungutsemo byahaye iyindi shusho abarundi yerekana yuko amakungu kurya atigeze yumva ikibazo c'abarundi bapfukamye mu nda bahuye n'ibazo byose bitandukanye ico gituma n'ubu baberetse yuko atakwizera amakungu canke ubutegetsi bw'u Burundi arahabwo kwironderera ubutungane bwiza ubutungane bubereye hamwe mu gihugu umuntu azoba hatawanja wangura atawurenganijwe rero gukora ivyo bihano si ibintu novuga ngo ni ibintu bije uganje byampaye icyizere kuko nimba n'abavyeyi babo bana cyangwa bari wese yagiye atakaje ibyo kuko beshi barahunze kuko muri abo bafatiye ibihano nimba abo baba bariwe ni bamwe kandi hari abo bandi bari kumwe kandi bari bafatanije hari naho bategeka bakoze amabi menshi dufasha karero ko muri abo bari bafatiye ibihano Kazungu yarimwo muraza abantu yishe muraza abana yaba barundi yarashe muraza avyeyi yahekuye muraza apfakazi bari ngaha mu Burundi ndetse n'abatevye bagati byabo bakagenda nimba babariye ndira ko buca aribo yakoresha Kazungu bisigura ko na Kazungu bazomubabarira cyane Kazungu babona ko atana ikintu na kimwe yoja gukora muri ayo mahanga cyane kugira ikijewe kubwanje ubaho ibyo bihano nta kintu na kimwe cyane njejejemo
Olivia ari mu Rwanda abona ko ivyo bihano kuri abo bategetsi byari bikwiye kugumizwaho
njewe kuri jewe ntihari bwagere ko ivyo bihano bihava ahubwo ntubu ntivyo hava byo hava mu gihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya bunafashije u Burundi gushikira ubutungane kubijanye n'abo bategetsi batatu bakuyeho ibihano kuko ntushobora kumbwira ukuntu umuntu abivuga amafungu yose abona yumva atarashigikiye violence akabashigikiye ibyo bintu byose akava mu bantu batera amagranade abantu bahohotera agatega kazina muntu mu Burundi ko yovanwa ku bihano atani kintu na kimwe kibaye atani kivuzwe nta n'ikintu birandende kuri numva ahubwo umwe bwa Buraya sinzi ikintu iyo ngingo bafashe igamije mu by'ukuri kugumizaho ibyo bihano kuri abo bategetsi batatu birafasha yuko deja nabo badashobora gushikira nko mu bihugu bimwe bimwe hariyo na cooperation imigenderanire itohavishikirwa ngo ishikwe ko hamwe n'ibindi bihugu cyane n'andi mashyirahamwe akorera mu bihugu byose bigerageza kubahiriza agatega kazina muntu mu buryo bwose bushobotse kubera abo bantu baba bazwi ko ibyo bakoze impamvu yari ihari kugira bafate ibyo bihano irahari n'ubu ikiriho nta butungane bwabonetse ku bantu bose sinzi bagiye mu mabarabara bakagerageza kwerekana yuko bari contre icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bakamererwa nabi bamwe bakicwa abandi bagasangwa mu mazu yabo bakabakorera ibintu bibi byose mabi yose atavuzwe ko muri ico gihe ari bihugu byubahiriza agateka kazina muntu bitoshora gukorana nabo bantu hari ibintu batoshikira rero nk'abategetsi b'u Burundi hanyuma kandi kubera niyo pression baba bafise ivuye kuri iyo shyirahamwe y'umuganga ya bakazoshobora gushikira iyubahirizwa agateka kazina muntu mu by'ukuri
Trevise ari muri Zambia ati ubumwe bwa Burayi aho kubakura ku ivyo bihano bwari gushira imbere nyabona ubutungane
tafuye muri kahise Trazi uko byabaye mu 2015 byabaye ibintu bibi aho abantu imiryango myinshi yahekuwe ababo bakicwa abandi bagafungwa na n'ubu bagifunzwe hama abandi nabo barateshwe zabo bacha mu buhungiro bahunga igihugu na nubariyo bakiri hanyuma kuba ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryafashe ingingo yo gukura ibihano byari byafashe bamwe mu ndongozi agirizwa ya mabi ku bwanjye sinumva ko hahageze ahubwo cyari gikwiriye ntibari bakwiye kwagirizwa gusa ahubwo bari bakwiye kuja mu rubanza muri sentare mpuzamakungu ikabacira urubanza nimba ibona ataha kibi bakoze bakandikwizeya hanyuma bakabona gukurwa ku ivyo bihano mugabo naho nimba basanze kwiba ibiri hanyuma nabo bakabihanirwa kandi birengeje kuba iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryakoze ivyo ngande na mbere East Africa Community sentare yayo yaramenyesha yuko kitakiriye ngo kitacemewe n'amategeko maze kubivuga hanyuma naho iryo shirahamwe rifasha rifata rigaca rikuraho ibihano ndiba byafashe abakoze ayo mali aho ntumva ko harimo amanyanga shendi baza muri ivyo harimo nyene politike muri ivyo niyihe ngingo zafatiye ko kugira bakureko ivyo bihano ibisanzwe ntiharikagera kuko n'amanyanga gusa rikaraba nuko hakuraje nyine abo bantu bakongera kugasubira gukora amabi nk'ayo leta y'u Burundi yisiguye ivuga ko kutagira kirango vyajanye na Pierre Nkurunziza mu kwishyura sentare none ivyo bihano vyari bike ariko gute kandi bumva se cyari ibijyanye na Pierre Nkurunziza kuba nimba bemera ko ivyo bihano vyavuye ko ni ukuvuga ko baca bemera n'ivyo sentare yavuze badashobora gukoresha kirya kihwaza yuko vyajanye na Pierre Nkurunziza mugabo bemera ivyo bihano ntibemere n'ivyo ko na sentare
ni wose ari mu Burundi aribaza nimba icatumye ivyo bihano bifatirwa abategetsi batatu carahavuye kuko n'ubu amabi agikorwa
ku by'ukuri iyo ngingo yo gukura ibihano ku bategetsi bamwe n'abandi ni ingingo iza gutwenza benshi iza kutwenza mu mvo izi kuko bagifata ibyo bihano hari impamvu bari bayifashe hari kutubahiriza agateka kazi na muntu katibonekeza muri ico gihe mu 2015 kwica rubozo abana b'u Burundi rero uri kuraraba bagifata iyo ngingo hari ibyo bashaka kuraba ko byo botere intambwe kugira bikebuke ariko ntabwo bahagaritse kwica rubozo abana b'u Burundi cyane cyane abatavuga rumwe na leta abari mu mashyirahamwe bagatotezwa bakangazwa rero n'ubu abo bategetsi ntabwo bahagarikije amabi bakora muri cya gihe babafatira ibihano niyo bakomeje bakora ndetse n'ubu naho bahagaritse bakuyeho ibihano amabi yabandanije akora kuko ukibona kuva umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye atwara igihugu kwica rubozo abana b'u Burundi byarakomeje kunyuruzwa guhohotera batavuga rumwe na leta vyaribonekeje cyane rero simbona impamvu bo bakura ko ibihano kandi imvo batumye babifata itarava rero nk'ugwaruka ivyo so nta gaciro ndabiha kuko mu gihe bari babonye yuko bakwiye gufatirwa ibihano ntihari bwagere yuko bakugwaho ibihano nicyo mbona nk'ugwaruka
iriyura ari mu Rwanda hafata iyo ngingo nk'ingingo y'agahotoro kuko n'ubu icyari cyatumye bafata iyo ngingo kitarahera
abasohoye itangazo rivuga ko bakuyeho ibihano bavuze yuko bakuyeho ibihano kubera ko leta y'u Burundi iri kiragira intambwe nini mu guteza imbere igihugu uwo vyumviye yuko yohava yibaza ati none guteza imbere igihugu nibaza yuko ari ikintu ahubwo abategetsi bose babwirizwa gukora guteza imbere igihugu mu gifaransa havuga ngo c'est un devoir none uyu munsi guteza imbere igihugu birakuraho kwibagira amabi abo bantu bakoze kuboreza igufa ugwaruka kurunyuruza kubica birakuraho uko kungena imiryango yabuze abana babo mbega uyu munsi kw'ivyo bihano babikuyeho bariko barakurikiza uburenganzira bw'umuntu uyu munsi barakurikije uburenganzira bw'umuntu mu gukuraho ivyo bihano ababuze ababo banyakwigendera bagiye bazira abo bantu uyu munsi ajahe ko tawutungane bagifise jewe kuri jewe mbona yuko iyo ngingo ishimikiye cyane cyane kuri politiki gusumba ku butungane gusumba kuburenganzira bw'umuntu gusumba kurondera ubutungane ku bantu babuze ababo gusumba kurondera ubutungane ku bantu bishwe bazira ubusa inzira karengane gusumba kurondera ubutungane ku bantu baborejwe igufa
Gami bimani zonyaruka gutera imbere igihe tuso kwamadusenga hakiri kare
Ikiganiro ndafite ijambo kibandambiza kuri Alexandrine ari mu Rwanda ati ubumwe bwa Burayi bwarirengagije ni neza y'abakorewe amabi yagirizwa abo bantu batatu bakuwe kw'ivyo bihano ati ni ugusasira indava ubwicanyi no kudahana
kuganje numvumengo ibihano byaraye bikuriweho Gervais Ndirakobuca Godefroid Bizimana ikana Leonare ngenda kumana ibihano twibukanye neza byari bifise igituma byafashwe ico byafatiwe mbega uyu munsi ico bacahavuye ubumwe bwa Buraya uwo munsi wakuyeho ibyo bihano novuga ngo ni kutitaho abo bababaye abo bahohotewe iyo miryango kumbure yanahaburiya babo kubera abo bantu numvume ngo ni nko kuvuga ngo uyu munsi turarete mubane gucyo onye ikindi naco novuga ni mbega abo bahohotewe abo baborejwe igufa biciye muri abo bantu canka babakoresha ariwo ba Gervais Ndirakobuca canke Godefroid kanabandi uyu munsi abo bantu ntibumva yuko bazohava bamera nka babandi bibona mu gihugu babona yuko ico twokora cyose nubundi nitwe turongoye nta numwe azodukora ko ibyo bihano ico byahora bifasha nuko abo bantu bafise ahantu bahora batinya bavuga ati hariya nitwemerewe kwaja kubera binabibutsa yuko hari ibyo bakoze uyu munsi nimba uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya uvuze ngo turabakuriye ko ibyo bihano no kuvuga yuko ba bantu ntibazosubira no kwibuka yuko hari kibi bigeze no kunakora ahubwo ejo bazohava banakora ibirenze ibyo bakoze mbere usange bwa bumwe rero bwo mu Burundi nabwo umuntu yoba ari karanashaka nta nubugihari ariko bugiye butituka kurusha kuganje rero numva umengo ntihare bwagere yuko ibyo bihano babibakuriraho niba bashaka nkuko iryo tangazo rya bivuga kugaragaza yuko bashima utwigoro igihugu cy'u Burundi bukora hari uburyo bwinshi bari kubicishamwo byo kwerekana yuko turabona yuko Burundi hari kica nk'ikiriya buri ko barakora nka kigoro ariko atari gukuriraho ibihano abo bagabo uko ari batatu
Grace nawe nyene yari mu Rwanda ati iyo ngingo yaje gukora mu nkovu imiryango y'ababuze
kuganje irikugwaho gibi bihano nta kintu na kimwe byaje kudufasha barundi abakorewe ama batandukanye ababyeyi babuze abana babo ababuri wirengero bazorengarugwa nande umuryango w'ubumwe bwa Buraya uzodufasha iki leta y'u Burundi izodufasha iki nukuri nta kintu na kimwe muri make byaje kudufasha atari ugutwicisha intuntu n'agahinda
Didas ari mu izinga rya Mayotte avuga ko ubumwe bwa Burayi bwari bukwiye kugira ko bwiyumvira icofasha abagiriwe amabi yakozwe nabo bategetsi bakuwe ku bihano
amatwa nsumira ibi bihano byarabyerekeye gufata imitungo abo bategetsi bafite mu bihugu by'u Burayi na Amerika hamwe no kubabuza kugira ingendo turabye gatoyi mbega none iyi mitungo turabye iminsi bari bamaze bavuye mu ishamba iminsi bamaze ku butegetsi kugira ngo babe bafite imitungo bagenda kunyegeza muri bihugu by'u Burayi na Amerika ayo mafaranga bayakuye ayo mafaranga nayo basahuye abanyagihugu b'u Burundi icya kabiri igihano iyo umuntu bavuze ngo kirarangiye abari nkaho bamugize umwere umenga igihano bamuhaye gihuye n'ikibi yakoze arahejeje kwishura mbega none burya tworaba twosanga abarundi baboreje ugufa bangajwe bishwe abarundi basahuye ibyabo babikozwe n'abagabo canke n'intumwa zabo
abarundi none bobo baratunganirijwe ko bano bagizwa beregira ngo abarundi baratunganirijwe twari gushima je none kuvuga nti hari hadeze ko babikura ko iyo bafata ibyo amafaranga bagiye kunyigiza muri biya bihugu bakatanga ko injumbusho icyo nakuze ndumajuma ku banyagihugu bahuye n'ibyago bitewe n'ubutegetsi bw'aba bagabo burya kandi abarundi ko dukwiye kubuca ubwenge tukaraba tukabona kugira ngo umuntu abe rurangiranwa ubutegetsi bwe burimo abantu barurangiranwa naho aba bazungu bakura ku bihano abazungu bakurikirana inyungu zabo nta rukundo rurimo ngo nuko Jerube ndarukugarika ngo agarika abarundi basinzwe na none bivuga abazungu nta cibabwiye bo bakurikirana inyungu zabo mbega none kugira ngo umutegetsi abe rurangiranwa naho ibihano babe bimukuye ko amakungu yose si yose nzima izuti umutegetsi runaka yakoze amabi aya naya gushika naho amakungu ibihugu bya rutura bimufatira ibihano kugira ngo ntasubire guhunyurayo kuko afise ubukozi bw'ikibi buzwi ku isi yose ibyo bintu rero byari bikwiye kubicigwa abantu bakagira umuco wo gukora neza atana umuco wo gukora inabi
Hector ari mu Burundi ati aho gukwihutira gukura ibihano kubagirizwa ubwicanyi ubumwe bwa Burayi bwari bukwiye gushira ingufu mu guhuza aberwa n'ingorane z'u Burundi kugira ngo zitore umuturama
ibihano ntihari bwagere ko bubikura ko kuko mu Burundi hari ibibazo bikigaragaza bitarakorwa ubwa mbere abanyepolitike bahunze nta kintu kirahuba kugira ngo bashobore gusubira mu gihugu nta biganiro birabaho bihuza leta n'abanyepolitike abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe yigenga yahungishijwe yatotejwe n'abugingo haretse gucibwa urubanza yuko ikigo cya gatatu cyari kibahirije amategeko ya East Africa Community ndetse n'ibiza shingiro by'u Burundi muri iki gihe rero ubwo bwa Buraya yuvuze cyane ni imbatara gakego kuko kitutsi ni uko umuntu kubyo umushyikire no kubanza kumwereka ko muri kumwe hanyuma akabona kumushyikira rero ubwo atangiri karengiriye ariko mu bihugu cy'u Burundi naho hariho bimwe bimwe biriko birahinduka byagiye birahinduka ariko harakenewe ibiganiro biba kugira ngo Burundi buronke abategetsi bafite debisyo bafite imigambi bashobora gufasha kugira ngo iterambere ry'igihugu risubire rinagogwe ko kuko byo tubona ko bariho bobo tubona yuko atacyashoboka bamwe baracyafite ibyumviro byo kuguma bagandagura abantu ngo byayi mu isi muzika rero nubwo Buraya bwihuse ariko reka turebe turabe kuko nta kinanira ibihe igihe nicyo kitubera inyishu mu bintu byose
Warren ari muri Sudani y'Epfo ati iyo ngingo ni nziza ariko avuga ko hatari bwagere kwifatwa.
Cyashima kuri uwo mwiyuhereza w'umwe bwa Buraya wakoze kubona ko abari bashyizwe ku bihano 2015 ko bakurwa ibyo bihano. Turashima kabisa ariko turibaza ati none ko bakuwe ko ibyo bihano uno munsi hakaba hari impunzi zahunze kuva 2015 hakaba hari n'abandi bagihigwa bobo iyo leta y'u Burundi cyane twavuga nka leta y'u Burundi kuko uno munsi muri abo batatu harimo uburongo wa leta y'u Burundi bavuga gute ko bobo n'abarondera abo bantu kandi nabo ibihano byari bibariko byabakuweko kandi bo bari bo bakoze amabi n'amarorerwa mpaka kugeza aho bumwe bw'Uburayi bushobora gufata ibihano kafatira ibihano nk'ibyo abahigwa nka buhongo nabo bahawe ikigongo nyabaki canke baciriwe uruki leta y'u Burundi yoyo yobira iriko itegura gute kwakira abo bantu bahunze kuva 2015 bahunze biboneka ko biyamirije ikiringo cya gatatu cyuwariho Petero Nkurunziza mu gihe yareka akora ibinyuranye n'amategeko na leta yiwe bobo ko bagiriwe imbabazi bobo ko bakora ibyo bihano nabo bari kubakora gutyo kugira bashobore kunywanisha abarundi bashobore gushyira ibiganiro hagati y'abo batavuga rumwe rero ahanini ngengera ko bari n'akaryo kuvugira bashobore gutuma ko abanyepolitiki batavuga rumwe nabo bashobore kugira icyo bavugana nabo niyo mpamvu ngira ubumwe bwa Buraya bwaba bufashe uwo mwanzuro wo kubakora ko ibyo bihano kuko njyewe ibyo mbona igihe nticyari bwagere batarashaka gutunganya leta nshyashya leta irimwo bose ihurikiyemwo bose bagatunganya igihugu bagahonda ndetse n'imiryango bahekuye kuko uno munsi ni urwaruka rwinshi ari imfuzi naba mama benshi arabapfakazi naba papa benshi arabapfakazi none uyu munsi ko bakwereka ibyo bihano iyo miryango ikabikirira abandi bakaba bashigorewe muzakandaniya mu makambi y'impunzi abandi mu bihugu bya kure basambara kice bobo iyo leta uno munsi gisa nk'uko gikuwe ko leta ibiyumvira kwiki
Warren avuga kandi ko ubumwe bwa Burayi bwari bukwiye guca kandi bufata izindi ngingo mperekeza kuko n'ubu bwicanyi bukibandanya
ubumwe bwa Burayi bwo bwakuye ibihano kuri abo bantu biyumvira iki abo bantu nabo bataye igihugu bagahunga kuko bari kubakurikiranwa na bamwe mu ndongozi na cyane cyane abanyene bakwega ibihano nyuma bari ko barakora 2015 rero icyo twasaba ubumwe bwa Burayi ni ukuba hafi izo ndongozi kongera kuzicunguza na ntaryo ikabana hafi nazo na ntaryo mu bikorwa byayo kuko uno munsi si 2015 gusa n'umusaba tubandanije aho tugeze abantu baracyabandanya bicwa baracyabandanya banyuzuzwa kandi amakuru atangwa anyuzwa n'inzego za leta none ubumwe bwa Burayi rero nibubabe hafi bukorane nabo bigisha umutima bundi bumve nabo ko batwaye igihugu kirimo abantu atari igihugu gitwaye igicungu bibuke igihugu ko ari icyatwese ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi ribereke ko igihugu ari icya bose igihugu atari icyabo igihugu atari amacumiro iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi rikore ribabe hafi ribigishe ribashyire mbere mu maseminere babigishe umutima runtu bakure mu mutwe umutima rukoko umutima w'akanyeshamba bumve igihugu ko ari icya bose bumve ko ari Burundi bwacu atari Burundi bwabo abantu bareke kuguma bicwa njye sinavuga ngo ni uko baba barahibye ayo mabi gitumye babakura ko ibyo bihano ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi gitumye barahibye ko ibyo bihano sinavuga ngo ni uko ngo amabi bakura bayahibye ahubwo babahaye akandi ko kwirimbura ko kwitabura abarimo ku biti bariko no kumenya abandi abarizo
Erva ari mu Burundi ati n'abakorewe amabi bari bakwiye gushumbushwa
ikintu cya mbere kibabaje kandi gitangaje mbega icyo gihe ubwo bumwe bwa Burayi bwafatira ibihano abo bantu bari bakoze iki ibyo bari bakoze nimba bari babizi babizirikana none abo bantu ko baciye babakuraho ibyo bihano none barikosoye ayo mabi bakoze ubu ntayo bagikora cyangwa bo baragiye barasaba ikigongwe bati turasabye ikigongwe ibi bintu twakoze natwe tudusubira gukora ibi ni ibintu bitangaje kandi bibabaje biteye n'agahiye hanyuma ikindi kintu nacu nibaza kandi umenga no kubacocoba nacu nuko ibyo tugize iminsi tubona nuko ibyo bihugu by'abazungu ahaniniya ifasha uwifashije bikunda gufasha umuntu bibona afite inguvu kumbure n'inyungu nabyo nyine ziba bironera muri icyo gihugu na cyane cyane ngaha mu Burundi gushobora kubishyikira kuko turaje no munsi abafite ubutegetsi bagaseseshwa rumuri hariho ibihugu bimwe bimwe bya hariya ngirango bya Buraya bifite utuntu nabyo nyine biza birakora ngaha mu Burundi kuko nta kintu na kimwe cyotuma batwemeza yuko ibyo bintu bari bagerezwa ubu babihebye kuko turaje ubu abantu baracanyuruzwa abantu baracavundiye mu munyororo n'ikimenyamenya n'ubwo butegetsi bari ko baragwanya ahaniniya byari biturutse kuri konstitisiyo bahinduye umuntu yiyongeye ibiringo ubu sentare iyo muri yase ko yari yarayiciye urubanza ivuga yuko kirya kiringo kitari gihuye n'amategeko ahubwo bari kubanza bakendaminiza abantu bapfunzwe hanyuma bakongera bakendaminiza n'abantu babuze baburiye abantu ngo ni uko bari kubazira ngo bari ko baragwanya kirya kiringo ikintu ubu gisigaye kigaragaza mu Burundi ni uko niyo opozisiyo nayo nyene je nibaza ngira ngo baravuze bati mbega aho ngaha naho twoguma tugakuraho uwo muganga CNDD mbega aho twazuriza abandi ko mbona niyo opozisiyo nayo nyene ari gusingira hano
Elze ahamagarira urwaruka kutabandanya bahendwa
n'ibikubita gashi nawe wazungu arashaka kuvuga ati nta bantu tukiko turagwanira turiko tugwanira abandi niba kubikize rero inyuma barabo isinzi ry'abanyagihugu ribikorera apfira mu mahanga bamenye ko hari abantu bagiye baremera baraje imbere barisuka ku maso ngo bari kutaragwanya manda none uno munsi bashitse hanze bashi basubiramo bagasubira kujyana gute none munsi bo baza ati lo president wa opposition none ninde ko tuzi ubu hariho emama wari wo twara senarete waro watwara seforo ngo ariho gwasa ngo mu Burundi yicokeriye mu munuze mu kigobe ngo ariko aragwana girane kandi nawe azineza yuko isinzi ry'abarundi ko yapfungwa uno munsi kintu ariko arafasha abarundi n'igi yo ikintu nagomba gusaba ugwaro kabene wawe twese tugowa amwe baba nabo umva ngo bari mu mugango uri kugutegeza ngizi minsi nitegereza n'abantu bagowe barabahendeye mama ngo tugiye gushyigikira ngo twigore tumukuru w'igihugu hakacaza abantu bigira mu miduga ngo nagomba ndabasubiremo akantu kamwe iyo myigaragaje umugambi uri kugutegeka ukunze kugira urategura ahanini iya n'abantu birondereye amafaranga bararunda babagomba gusa ngo baze kwironderera ahantu boza kurira mahera kuko iyo bavuye no mwiyo myigaragaje cyangwa mwayo manama wumva ngo baba bariko baratungana hijya no hino nta munywanye n'umwe bagira gafishisema baravugiye mama mumbonera ngo zize ngo gutambuka ukabona bariko baratambuka bakagira defile imwe y'ibirometero n'ibirometero mugabo hageze aho baheza amanama bayaheza bose imiduga abapolisi babate babo baza bamaze gushika mu miduga umenga banavuganye iyo miduga ntumenye yigiye mugabo wagira urabaza mu nyuma ugasanga ahantu bari bicaye akagwi kabo gatoye baketaguye inkoko amamusteri bariheriza amayenikeri njabuka ariko abari nabo batashe batubise umukanda uno munsi nagomba mbwira abarundi hari ubwoko bubiri bw'abarundi ubu hari abatunzi n'abakene abo bakene nabo nagomba nsubiriremo n'ababene bacu bo mu mbonera kure nabo nyine bamenya ko barimo uno munsi bose nzarira twishe ikintu cyane cyari dukwiye kwiyumvira mbega umunyepolitiki w'ukuri ninde
mumenya ko ku bijanye n'iyo ngingo y'ubumwe bwa Burayi leta y'u Burundi ivuga ko yashimishijwe n'iyo ngingo nk'uko byanditswe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kuri uyu wa kabiri ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Twitter amashirahamwe aburanira abakorewe mabi mu magume yatewe no kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ntibayishimye ariko babicishije kuri ubwo buhinga nyene bavuga ko iyo ngingo itazobuza ko ubutungane bukorera kuri abo bakuwe ku ibihano kuko dosiye zabo ziri muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe kubijanye nayo mabi zibandanya
tusu bushobozi kubihugu no gusumbya kure abakuru b'ibihugu banza by'amasengesho byabuzuye mwe muyera bisumbya ubushobozi ahinama ya Onibera jambo nibishoboka iyo na kibanza rigira mu mvugo n'ibyiyumviro by'umukristo asanga senga sose birashoboka kusenga n'ukwizera yabanje kwicunganya umutima wiwe hakera masengesho ahindura ingeso mbi zikaba nziza no gusumbya uko ejo ndugwa n'ubutumwa bwiza
sengesho ndafite ijambo aha niho tugarukiye twagarutse ku ngingo yafashwe n'ishyirahamwe rya Burayi kuri uyu wa 2025 gitugutu urwaruka rwerekanye ko iyo ngingo atacari gutuma ifatwa kuko hari abarundi bagikorerwa amabi n'ubutegetsi banababazwa n'uko byirengagije ingaruka izogira ku bakorewe amabi n'imiryango yabo turabashimiye mwese mwaduteze amatwi tubifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.